Yimwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone ndi Thomas Kamirindi ugiye kubagezaho aya makuru. Nkuko mubizi ku maradio yanyu mukurikira ijwi rya America kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9, FM 95.2 mu Burundi, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho hari amakuru n'ibiganiro.
Hariho ijanye n'ubunywero aho hazi neza ijoro ubunywero kuba bwugaye, hanyuma ikindi kijanye n'amapikipiki agenda mu ijoro saa moya y'ijoro ntasubira kurengana.
Uyu ni musitanteri wa Kanyosha Jean Berikimas Munzerere aravuga zimwe mu ngamba z'umutekano muri komine ye, naho CNDD-FDD ivuga ko igiye gutangira kwigisha Abarundi ko ubutungane bwabo butabarizwa mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho. Nta pikipiki yunguruza abantu, ni ukuvuga taxi moto, yemerewe mu mabarabara yo muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura nyuma ya saa moya y'ijoro kubera impamvu z'umutekano. Ubunywero nabwo bugomba gufunga saa yine y'ijoro nk'uko musitanteri amaze kubitubwira mu kanya. Musitanteri wa Kanyosha ni Jean Berikmans Munzerere. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Musitanteri wa komine Kanyosha avuga ko izo ngingo z'umutekano zafunditswe habanje kuba inama y'abajeje intwaro kuva hasi gushika hejuru bari kumwe na wa murwi uhurikiyemo bose ujejwe umutekano Komite Mixte de Securite. Jean Berikimas Munzerere yabwiye Ijwi ry'Amerika zimwe muri izo ngingo.
Twere twaragize inama y'umutekano muri rwa rwego rwa Komite Mixte de Securite, turiko turavugana duhanahana ivyumviro twumvikana bimwe byofasha kugira ngo abenegihugu bashobore kubaho batekanye. Nazo si nyinshi, hariho ijanye n'ubunywero aho hazi neza ijoro ubunywero kuba bwugaye, hanyuma ikindi kijanye n'amapikipiki agenda mu ijoro. Murazi ko no mu gisagara cy'i Bujumbura amapikipiki gushika saa 12 z'ijoro ntasubira kurengana, twebwe rero twafashe isaha moya y'ijoro. Hanyuma rero kandi hariho n'ikijanye n'ibyumba by'amasengesho, kuko twasanze umengo byabaye kurengera ugasanga mu makartie na cyane cyane hariya za Gweza za Sororezo, ugasanga ku metero zingahe zingahe ugasanga hari icyumba cy'amasengesho barabaravuza ingoma ijoro ryose. Twe usanga rero abanyagihugu ntibashobora kuryama ngo batekane, turabyiga rero tubona yuko ibyo byumba by'amasengesho byohagarara.
Abanyakanyosha bibaza igituma hafashwe ingingo nk'izo mu bihe bidasanzwe. Musitanteri w'iyo komine ihanamiye igisagara cya Bujumbura avuga ko izo ngingo zitafashwe kubera ko hari abariko bahungabanya umutekano. Jean Berikimas Munzerere avuga ko izo ngingo arizo gutuza abasuma biba mu mazu bikinga gahumbezi bagize iminsi bagisibije.
Oya, umutekano ntumeze nabi, umutekano umeze neza, gusa muri zino zibiri twarabonye umengo hariho akageso k'ubusuma kasubiye kwaduka. Turiko turabona bazinduka basanga mu gikoni bibwe impene bibwe utwo baraje mu makono. Muri ino ndwi nyene twarafashe abasuma bashika ku ndwi, batatu bo ku mutumba w'Abigwa, bane bo ku mutumba w'Isororezo, bariko bariba baza kwiba mu bihano y'abantu mu bikoni.
Bamwe mu bagendesha amapikipiki yunguruza abantu muri iyo komine badashima gutanga amajwi imyidogo ni yose, bavuga ko bagiye guhomba kuko bahora bunguruza abantu benshi inyuma y'isaha imwe, na cyane cyane abarangura imirimo itandukanye mu gisagara cya Bujumbura kuko ariho baba bagitaha. Bagasaba ku izo ngingo na cyane cyane iberekeye yosubirwamo ngo kuko ije gushira umukanda mu nda abatari bake. Musitanteri wa komine Kanyosha we wavuga ko benshi bashinyizwe ngingo, agasaba abo zega kuzishira mu ngiro.
Akamo tubatera nuko bogerageza bakabikwikiza, hanyuma kandi abatowe mu mitumba basanzwe babana nabo nibaza yuko nabo nyene kubera yuko igihe twatorera hamwe izo ngingo twari kumwe, nibaza yuko bazoza barabisiguriranira kugira ngo babikurikize ku neza ya twese, ku neza yabo tuzatangura na bidotera.
Izo ngingo z'umutekano harimwo izibuza urudandazwa mu masaha yitereye. Musitanteri wa komine Kanyosha imwe mu makomine yasinzikajwe n'urwimo ubwo mu myaka iheze, avuga ko atagaruka mbi komine arongo izogira mu bijanye n'ubutunzi na cyane cyane mu kigega cya komine. Jean Berikimas Munzerere akavuga avuga ko muri amasaha y'ijoro atamatagisi kirasanzwe atozwa muri komine Kanyosha y'Intara ya Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.
CNDD-FDD igiye gutangira kwigisha ko ubutungane bw'u Burundi bwihagije biratangazwa n'umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe Evariste Ndayishimiye wari mu ntara ya Kirundo. Ati ubutungane bw'u Burundi ntibubarizwa muri kiko mpanabyamuza mahanga ruhoraho. Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru.
Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi baturuka mu makomine yose y'intara ya Kirundo bahuriye ku mutumba wa Rugero ya mbere hafi y'igisagara cya Kirundo. Bashyitse kuri uyu mutumba ugiye kubakwa ko ingoro y'uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo barangije urugendo rwararitswe n'ubushikiranganji by'intwaro yo hagati mu gihugu, urugendo rwo kwigina ugusokora Burundi ku Burundi muri sentare mpuza makungu mpanabyaha.
Kandi hari simanza z'Abanyafurika gusa natabaye
Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ntiyagaragaye muri urwo rugendo rwari rutumiwemo abarundi bose. Ahagiye kubakwa ingoro y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo niho yabonaniye n'abanywanyi b'uwo mugambwe. Yashikirije ijambo rihamagarira abagumyabanga ba CNDD-FDD guteza imbere igihugu, ariko yanagarutse ku bijyanye n'uko u Burundi bwaraye busezeye burundu sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibihugu vyarenganuye u Burundi kubera vyabonye ko bufise ubutungane bwuzuye.
Hariho abantu bari bazi yuko ubucamanza bw'u Burundi ari sentare irirahe, batari bazi ko mu Burundi hari ubucamanza. Hanyuma ibihugu bitari bike birabibona bisanga mu Burundi ni igihugu kitunze, gifite ubucamanza, gifite ingabo zicunga umutekano, ata muntu yitsira uwundi ubusa, uwishe umuntu wese ahanga. Niho bagiye kubona bati bwa bundi u Burundi bariko baraburenganya. Mugabo hariho abari bagize iyo sentare igikoresho. Ngo reka rero ngo twategaje ubutegetsi rikanka ngo tuzobafatirirahe. Ntimwabyumva bivuga ngo tuzota tubajyana mwiraho izo hazi zo badufatira. Nkuko umenga rahe niyo sentare y'u Burundi.
Kuboba bakibona ko ubutungane bw'u Burundi buri muri sentare mpuzamakungu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi avuga ko bagiye gutangura kubigisha.
Hari n'abandi bavuga ngo nzokuburana ngo gushikira he. Ubu rero navuga ati tuzoburana leta izontunganiriza. Nimumenye ko leta y'u Burundi iri ngaha nk'umubyeyi idutunganiza. Nimuze musubire kuraba inze. Hariho abarundi rero batabizi ibyo, dutangure kubigisha. Bumve yuko u Burundi ari igihugu cyacu, igihugu dutegereza twebwe nyene kubahana tukubahiriza n'igihugu cyacu. Twebwe abenegihugu tumenye rero igihugu icyo ari cyo. Hariho abantu bari bazajya kudusha coba tukomoka kubera iterabwoba. Mugabo nyaganda baremeshe Imana ntizoduheba.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amenyesha ko umunyamahanga azoza aje gufasha u Burundi azobanza kwemera guca mu nzira abarundi bamweretse mu Kirundo buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
U Burundi rero koko bwasohotse burundu mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi Aime Laurentine Kanyana yabitangaje ku mugaragaro ejo. Umunyamakuru wacu Eloge Wilika Neza yakurikiye iki kiganiro cya Ministre Kanyana.
Nta deni dufitiye iyo sentare, nta rubanza dufiseyo, u Burundi buvuyeyo neza, hari n'umutekano, nta gifashi na kimwe, u Burundi buravuye muri iyo sentare.
Uwo n'umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi Aime Laurentine Kanyana mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu yari yakoranije zimwe mu ndongozi z'igipolisi abajejwe intwaro ubutungane hamwe n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika. Ahejeje gutangaza ko Burundi buvuye muri CPI, Kanyana yasiguye muri make impamvu zayo butumye.
Ariya masezerano uko yari yanditswe u Burundi ukabiheza bukayajyamo ntiyari mabi yoyo, ababaye babi n'abagomba kuyashyira mu ngiro bakayaha intumbero atariyo yari afise. Twababwira yuko kubona aya masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitinda, hazogire uwohotera agateka kazina muntu bifatiye kuri vya vyaha bikomakomeye nk'ihonyabwoko, ubwicanyi bwo gahomera bunwa murumva twese turabizi ko ari bibi kandi dusegereza kubigwanya uburundi n'ibindi bihugu bya Afrika byagiye kubona yuko ibiriko birakogwayo ibihuye n'ivyo bihugu byemeje akarorero ni byagiye ba mu bihugu bimwe bimwe byagiye bisambuka hitwazwa yuko yo sentari kirakora muri gakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ibyo bihugu mwarabonye ibyo bari bagamije ku Burundi abasi b'u Burundi baragombye gusambura igihugu
Mushiranganje w'ubutungane yemeza kandi ko ari intambwe idasanzwe Burundi buteye
no munsi numunsi w'isabukuru ku gihugu cyacu umunsi w'isabukuru y'igihugu cyacu kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu ubwigenge bw'igihugu nabwo murazi yuko ariryo shingiro ry'iterambere ku gihugu kuko giheza kikiteza imbere atanumwe ariko aragikinyiza atanumwe ariko aragitegeka ngo kuri uku cyangwa kuriya uko nshaka ariko abene gihugu indongozi z'igihugu zigatunganya igihugu zifatiye ku neza y'abene gihugu ku neza igihugu
iyo neza umufatoni kanyana asanga tawo kuyumvira kuricuvya yikitse nyuma yo kwisokora ko Burundi mu masezerano y'Iroma agenga CPI
bitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana oya amategeko mpana vyaha y'u Burundi aravuga neza kuko bicaha cihonya bwoko vyaha vyagahome na bunwa n'ibindi vyaha byose biri ya sentare yotegereje kujya gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko twebwe nk'abaserukira izo nzego zitegereza kubahiriza amategeko dutegerezwa kumenya yuko ikintu icyaha nk'icyo gishyitse mu gihugu cyeza gukurikira duhiriwe duhishije ibyo bifuza ntibyabaye nta vyaha cihonya bwoko byabaye mu Burundi nk'uko babivuga nta byaha byagahobe na bunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira
ayo mahirwe emera wahantine kanyana na yifuriza abarenganywa mu gihugu
abene gihugu bafunzwe hari abafungirwa mu ntara atariho bakoreye icyaha atariho bavuka tukaba twarateguye amasekeza menshi yo kugira ngo babasange aho bafungiwe bakiri imanza kuko nidushaka yuko hari umuntu umwe afungirwa ubusa iyindi ntumbero yatanzwe ni ntumbero ijyanye n'ibyo byo kuza turaja kuraba abo bafunzwe buri kwezi iyindi ntumbero umushikiriza manza afise dosiye imbere yiwe ategereza gusigura buri kwezi akavuga igituma iyo dosiye itari kirahera iyindi ntumbero niyo kugwanya igiturire mu nzego z'ubutungane igiturire nicyo gituma umuntu afungirwa ubusa igitendo gituma urubanza rushibwa nabi
sentare mpuzamakungu mpana vyaha yiraha CPI yashinzwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi mu 1998 ku bihugu 120 vyari vyitavye inama yo kuyishiraho indwi vyaransinginga ishinga 21 navyo ntaco vyayivuzeko Uburundi nico gihugu ca mbere ku isi cikuye muri CPI Roger Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi
Ego muga. Bibo
akabaye ugaye gucyo gawanga.
Reka 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 reka.
Jewe nahora ndakubona wambaye ipantaro.
Eh.
Sinarinze kuvuza kugura kungana gucyo.
Wa pressure ni bisanze.
Oya.
Iki nico dumunde ya sport.
Nahira.
Iyo ugize impano karonka ico ufunga uruvuye. Emwe. Nta kibuzo ugira amagara meza.
Reka shafi yake reka. Vuga uti yo rose icunye uvuye yo. Niho wumva kubaye umugabo.
Yego ivyo nivyo. Kuko wasohoya amazi menshi muri kya cuye. Ni byiza rero ko curonka ibyo unwa kiretse inzoga.
Oya ye. Uti kiretse inzoga?
Yego.
Aho ni turi kumwe.
Kwe.
Kuko uvuye muri sport ukamujya mito. Ni nkoko wazoca ducika.
Aho kunywa inzoga ni uko uvunika inkoko.
Barakuzwa n'amajyana.
Ave kandi ndakubise uri kurancereza muri hanze.
Entrainement y'ibiti. Ndeba ashamwe mu mwaro wose urundi mupira. Aya manyi mwambi ngo nanje nze mpore nza gukina.
Okay. Ubuye gira kino mupira.
Hatura abo
bashite bari bishasha.
Icyo nani nani giki? Je ndi bitumwa ko muri byose.
Eka kubesha.
Wowe mbira gusa ko mwawurose. nze ntangure kwitegura nze nshinzwe
naho ndi mvira turaronka
ariko
oya kubesha tuguma turondera ibindi bintu dukora kugira ngo tunonore imiti kandi mu bintu byingira kamaro eh
ibyo bindi mwokora byingira kamaro gafi yakre cyo bari biki
ubu wangu eh kandi aguha makuru ubu twaratanguje umugwi ndanga karanga dufashije na commune hamwe na prof boss
reka kubesha
ange kumbuze ngo
aho gafi yahugiye kuvuza ingo
yego no kuri
cyane mwarose ivyuma vy'ikizungu ukavuza ingo
oya brem tuvuza zimwe kama
ukama
eh ubutego turi kije kuzivugiriza ku mutwe ndakwere
ha unyebe kiki
vuga ndakwere ehera aba nkakaro raba nkamuntu namaje guturika namababu kubera imirisho
yewe mvutiye
mugabo wa mutama twigisha yatubariye ngo nugushinyiriza mu mezi mike yatuzwa twamasumenyera
eh kashaho byarabahenze
ah ya nokora kaduhenda
none ibyo bintu haye cyo binjiri
bitwinjiriza uje tuvuga nk'amafaranga
eh none mwokwirirwa mwikoreye bijya biti kuri gusa
no byinshi biti wohura no mutama bigaba twigisha ugasura kuzita biti em nokuri mwohonyura hamwe
none yongira iki je gafiyati urazi ko ntakunda gukora ubuntu bw'urufaro ari ikintu kizana amakashi aho urambwiye
ahubwo reka ndakwereka ikintu kimwe ingo tujyane kuraba
tujyana he
ntusubire kuturagaya ibintu utabonye
none si ibyo wambari
urazi ko ingoma arizo zashengera ibwami kandi nubaka arizo ziseruka hari urubanza rukuru rw'igihugu
jewe muri ibyo by'ubugenegene ntumbariye genda ubyige jewe muzoza mubimvugiriza mwaramaze kubimenya
sha mugabo ntacyo uraturungika imwe mushika wazaze hamwe n'abandi bigeze
simushika
uzurabe ko mu minsi iza tuzaza dutumirwa ku mugwa mukuru tujya kwereka cyo twamaze
kiyo uvuze ngo harimo n'abakobwa
hewe simva ngaho utampaye na bike yanja guteka ibi rero wabirimiye hehe garumini
nukuri ko washitse wibiza kumfasha ntarinze kubikubwira nogende ntagushimiye ntoba
nikikoze oya mama wanje mbega wa mugabo yoje abona ndamwaruriye ibiraya atamafaranga yo kubisuma yampaye yo abavuga ko rivyo nivye he
ariko afite abagabo muri isi nishya nukuvuga ko hari umuntu arugo nta kintu ushobora kuzana muhira umugabo atakiri
ariko rumirata wewe uri gitangaza nukuri ko iyo hari uwo menya ko muri ino gata mugabo arimwe
uryasha uvunitse acamenya gucumbagira
vyo nivyo
kandi washize ndagukoresha nibage no kuzimana
yo ariko ye mujyoja munaheruka kuryumva ke kunzimana
eh
ndo ndiri
eka nta bifungwa afise mugabo ndize yuko usoma kagwa
urazi garumina tinyota nayo nirigwa no musi
reka ndane wumvire ko kakuryohera kuko yari hiye jo
ego muvyeyi iritararenga nta uritera ingata ha kugira ngo nishikunde ndera ndakiroha mbona uyu mugore amerewe neza
ehe niwumvize kwishobora kandi dukesha ndanga kutugurisha ntireka ndadutegiremo
tumina
sa
iyi niyo wiganiye muri rino rugo nukuri kose atari isongo
nawe agira niyagukundira ntuzi ko nabyaye umukobwa nahagutukisha urugo ngo ntaze hava buri umugabo wowe barabisha urwagwa
eni ndaremye nta ivete wawe azobura umugabo umuntu ari keza nyene
ubwiza burarutwahewe nikabura kwihambira ku ishuri ngo kaze kironderere ubuzima nikaze kambaze
kandi hewe ugize icyo unyibutsa nimpa beba nka wa mutira w'impfizi aha narinje kwijambo
mbega yemwe jewe ko ntagenda imihana uyo muntu yakuntumye ko yobarinde
oya humura se nsa ko ndakuzaniye narinje gukubaza ko utotugurira ikizi kiraho ubukene bwaduteye twagira tucikoreko
mbega yemwe ico kintu gituma mu gikizi n'inyabaki hoba hari urubanza mwaburanye mugatsindwa bakabaca amagarama
oya nukuri nikindi kintu cihudikwa kandi gikeneye amafaranga menshi urazi ko umuntu gikora kuca fisi
emwe ugize imana nanje nyine nkagira iyindi
ndatomboye
nari mfite udufaranga dukeya igihe mutonzimba nukuri ico kivi ntoki baguri
aho nyakugira imana tuzokumvikana natwebwe nitwo kuzimba kandi uri umubanyi uhisha kwa tugasomako
erega niwitinye soma ndakongera
basore twumvikane kirazira kudoda ku ngoma iyo mugomba kugira igiteramo Murabyo? Icyo ngirango murabyumvise?
Ego mutamba. Yebasha, nimwe yo kudoda gura ku ngoma, ntimwumva?
Didiyo
sabye mutama
wewe udirumviriza neze ibyo ndababwira kugira ngo uzoze urabyibutsa abandi
yego
kuko jewe arayo nazoza ndaboneka imisi yose
yego mutama bigabo turabona uko twigorera cyane kandi n'abandi nibaje barumviriza kugira tuzoje turibukanya iyo ni impano uri mutama
aho rero kindi mwo kwirinda nukuza murakwega ingoma iyo muzikuye hajya muzibika kuko iyo mukondo wayo urashobora kumanyuka hanyuma ntisubire guhagarara neza.
Ngira ngo mbese murazi umukondo w'ingoma icyo ari cyo.
Nkito nini, mwofuma muziterura muri bari babiri kugira ngo ntimuzikwege hasi. Murabyumva? Kandi byose ubwa mbere ndabibabwira.
Ahubwo ga mutama, ko tumaze kuronka ibishorezo, nuko tuzatwazikorera. Umwe wese akagira amenyera gutwara iwe ku mutwe.
Sije mbona. Aho saje diyo. Ndumva wewe uko ubikurikirana neza.
Yee.
Rabwiye neza ko kubera gateka dutegereza guhingoma. Ingato yo kwikorera yitwa igishorezo.
None ga mutama bigabo. Ubona nka twebwe tuzoshika tuvugiriza imbere y'abantu ryari.
Gidiyo.
Sa.
Wewe mwishure. Uri ijya bibaza mwarimu. Uti mbere ka mwigishizwe mpa diplome cyari. Ni mureka kumutwenga kuko. Cyutadura baza
subezamwo basha
hajya rero ingoma nkuko nabyo bari yaho duherukira ngaha harimo ibice kugira ngo zivuzwe neza ninde yo binyibutse
muca jewe ndabizi hari habakokera hakaba n'abatimba hakaba n'ujyaja ku ngoma nkuru rero
neza cyane urumva rero karahara mu ruganda ntibacura
ramba ya mutama bigabo n'ukururamba bari karahara mu ruganda n'acano kuvuga iki karahara gahimi nukubuji chini kwa hivyo kwa witahui
muri yome kuitatu habu zemo nuumwe na jitra mochingo magishuvoka
mutama nilangu ikivari gwari chumba ichere kwa nikivona
hey.
Mwara mumba basha
ahore ni mwegele kungo matutangure nibuke mwenge na vele ingo ni muze ye mwe 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 mwe
ye
ni baba na bihe ba ingoma basha.
Ndeya gaivete.
Wi.
Umbona nasize mama ari muhira.
Menga.
Ari kintu nagomba guhava ndamwibarize.
Nari ndamusize muhira. Mugabo yagiraje mu mirima.
Ah. Basha. Nari ndi ndakubaza. Kuko narinzi neza ko aya masahato bakiri muhira. Bera ivese ndapibaye. Hajya mukoresha abakozi bangana gute?
Biravana n'ibikorwa bihari. Niyari mwirima, je murambona mama akoresha abashika 10.
Akanyama ku munsi ku munsi.
Hari habamo barirango ababikire. Azaje arabahinga ari heze. Canka bakamwaka ibiribwa gusa, abandi nabo. Baya bakayatwara ku munsi ku munsi birabana. Yego.
Beno ngenda kwibariza.
Wi.
Yatari mwirima hoho, mukoresha banga.
Oya sindabije.
Batuka ibeti gituma ndaje kuba.
Oya.
Nikubwira ngo numve ko ubikurikirana. Urumva? Kuko urabona yukuri kurakura. Igaho wapuze. Eh? Uri mwirisa. Mu minsi ze niwe uzoja urayimufasha mwe na Didi.
Ega no turamufasha mesiyo. Ugira ngo mama hari wamwicarana. Aya nuko jewe kenshi mbere abo bakozi nije ndabaharurira ayo mafaranga
nugatangaye wala sase bien ibete ndakubari mwaratumuye kwa muvise mu byeyi kuje nanyumva ari nico gituma no guhanura kumukunda cyane no kumufasha nanyumva
urakoze mesi
nukuri birakeneye
kanawe nke ne yamaye daimanu
behoho ko muri byagenze gute kugikeze mbari
naramenye
first exercise
merci
voilà. Wabigenjeje neza n'ukuri. Uzoba nange gucyo. Uranyumva?
Yego.
Bimwe nari ko ndakubwira wari ko byabaye. Nkaje mu matajyoherwa cyane.
Yego.
Akabona ko izo abakorera bidapfuye.
Yego.
Muze gaide.
Ndabaramukije mesi.
Bizo?
Sa.
Ndabyasha uzane ijyanvero piri hajya ku mutwe w'igitanda. Ibete yaje gutora amahera ya mata.
Ngo nange ngende tamutumye kwa gafana aho iyo ko ku muferisi.
Ariko ga mesi. Mama arafise ubwoba bw'uko bazava bandungika kwiga kure kandi nanje nashaka kwiga hajye wanya.
Sha, ege siko tubirabaye ve. Hari umuguru jeje n'ukuri. Oya.
Mwego muvuga ibiki? Ivyaho ryana?
Yego nije ko yavuga ko mama yiwe yifuza ko yo kwiga hajye wacu. Hai cyo ndo ubize ko gaproof.
Nabanze nyicara nyagafana.
Oya murakoze Messi ahubwo ndatevye. Mama arantatira nukunda atashye.
Kandi nivyo bizoza muhagende. Ivyo navyo reka tubanze turindire uryo umuguzokora. Hanyu bazaza turabize twofasha.
Murakoze mugure umunsi mwiza rero ndagi.
Mamuzi yambusana.
Yego bye.
Kani kabuze ho kabukura nase ari mwiza ntiwe ari kuraho
cyo ko bisabagenzi muri ya komisiyo
eh
uko ndazogageza bakakuriya ntari watu
kujya
nubona ko mu minsi za ibyo je korako
eh bita dufuze ko tekarizo ipu amushinzi urumuze kuvuga eh iyi tarizo mu ndaro kabizo
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kukunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Twizeye ijambira abasezeye naho ubutaha.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukomeje rero gukurikira ibiganiro n'amakuru yacu mu makuru tubamenyesha yuko nyuma yuko Burundi busezeye Burundi muri ya sentare mpuza makungu mana byaho horaho imyigaragambyo ya rubanda yabyishimiye uyu munsi ibujumbura ndetse harimo n'abategetsi bamwe na bamwe nibyo yaroje birika neza tubwira
Kumudiwa urumbeti ni abantu ibihumbi bitatu imyerekano bagendera bayitanguriye muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura bayirangiriza mu kibanza cyitiriwe kwikubukira hagati mu gisagara cya Bujumbura inda yo kuhashika baciye mu bibanza bitari bike harimo ambasade y'u Rwanda n'iy'Ububiligi ariko abari mu myerekano ntibahagaze ngo bahatangire ubutumwa nkuko byari bisanzwe bimenyerewe kuri uyu wa gatandatu kandi nta byabwa biri ko abantu ibihugu canke amashyira hamwe yiyamirizwa byari bihari Hari cyapa kimwe gusa cyanditswe ko ngo bayisepeyi ni nacyo kivugo Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cya Bujumbura yakirije abakunzi ba leta
sepeyi bayi sepeyi bayi sepeyi bayi duhe imana yacu cyubahira amashimwe
Kubatangura imyerekano yo gushyigikira President Nkurunziza na leta yiwe haraciye imyaka ibiri ryabaye ijya mbere habonekamo abategetsi benshi Iruhande bashikira nganji abashinga amateka n'abakenguza amateka harimo n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana wo yatanze impanuro
no kugaruka muri gisere ntare n'ivyo ni byiza ariko twerekana yuko tuyivuyemo tubikwiye tugerekana n'amakungu yuko twavuye muri gisere ntare tubikwiye ari uko dushimangiye tugatsimbataza amahoro ariko tugendeye ubumwe ariko dukomeje ubutungane ariko twamiriye kuryo cyo cyoza gishaka kuducanishamo
Nduwimana yanagize icyo yifuriza ibindi bihugu bya Afrika
nitega ku barundi bose uyu munsi weje n'umutazi wagiranwa ni munsi abarundi twanditswe mu mateka yuko by'ukuri tubaye abambere kuva muri yose intare dusengere ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika tubisengere kuko yose ntare bagaho turukeje tubisengere kugira ngo mu nyuma zacu cyo tubone n'abandi benshi badukurikira kandi bizoshoboka
Yahanze ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu nawe yibukije bimwe mu byo leta yiyemeje kurusha muri iki gihe yikuye muri CPI
Uburundi muri kahise ko kwisi bwarayirwayiswe mu bitabo ko bubaye ubwamere bushoboye gufata iyo mihigo bukayivamwo kandi abantu bose ariko bayirwaye batuye zibibi gushikiza kwikomera amashyi numa tuzosiga dosa mu bitabo avuga ati harabaye hanyuma rero kandi leta y'Uburundi igiye gushishikara gukomeza umugambi wo kubahiriza agateka kazi na muntu byo babigize ugwitwazo kubera ingwano yabaraniye kudeta yabaraniye bateka turemeranye ko bahohotera abanyagihugu tore ko yasentare yokora cyane zanga badaje zigende tufata igihugu ku nguvu leta kandi yiyemeje kugwanya uwo wese yohirahira agashaka guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi
kuri uyu wa gatanu Burundi bwikuye Burundi mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpana byaha yiraha CPI cyabaye igihugu cya mbere ku isi cikuye muri iyo sentare Eloge Urikaneza Bujumbura iri rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero ahangaha niho dushoreje aya makuru ndetse n'intamenwa maze rero murakarama mugire umugoroba mwiza.